Iyo ngingo yo guhagarika uburobyi ihuriweko n'ibihugu bine, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Umuyobozi mukuru ajejwe ibikorwa by'uburobyi mu kiyaga Tanganyika mu Burundi, Sylvain Tusanga, yatangaje ko guhagarika kuroba bizotangura ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu gushika ku ya 15 ukwezi k'umunani uyu mwaka w'2023.
Tout ce qu'on veut, c'est soutenir la pêche. Donc ces mesures sont là pour valoriser le métier de la pêche.
Ati ibi bikozwe mu mugambi wo kongera no kugwiza ubwinshi bw'amafi muri iki kiyaga cy'amazi meza ku isi no mu kugenzura neza umwimbu w'uburobyi. Yamara abarobyi, abagurisha amafi n'abagura amafi n'indagara ntibumva akamaro kabyo. Iyi ngingo ntizogirira akamaro abarobyi gusa, ahubwo izogirira akamaro n'abaguzi.
Tous les acteurs de la filière pêche au lac.
Sylvain Tusanga anavuga ko badashobora kubandanya kuroba kandi biboneka ko hari n'igihe abarobyi birirwa mu kazi bagataha nta mafi n'indagara batahukanye. Abakora akazi ko kuroba bo ntibakira neza iyo ngingo. Abavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bakorera ku myeha itandukanye y'ikiyaga cya Tanganyika basigura ko ubuzima bwabo buzoca buhagarara kuko bari batunzwe no kuroba.
Ubuzima bwacu bwetse gusa bushobora guhagarara, nta kandi kazi dufite dukora atari muri iki kiyaga Tanganyika. Abarobyi nta kandi kazi dufite barushegure bazoshobora gukora. Ubwo buzima dufite niho twandika y'abana, niho dukora rase iwayo kugira ngo umuryango ubeho. Nakura kugera ubu nakugiye mbona caruzi bugagwa kuko ibiremwa biri mu mazi byaremwe n'Imana nk'uko Imana yaremye abantu bahagaze kuri iyi si. Ubwo ruzi Tanganyika ni rwo rugitunze twebwe uko tubona hamwe bugayo mezi atatu bajya babicaye umukanda munsi abana ni guhera n'inzara ni rwo kandi dukore hanyuma Tanganyika bagugare.
Ku bijyanye no kuba abarobyi barabanje guteguzwa kuri iyo ngingo basigura ko bitigeze bibaho, basaba ko babanza kuganirizwa n'abajejwe igisata cy'uburobyi bagashyikiriza ibibazo byabo.
Ikindi tubona ni uko iyo ngingo avuga kugura mu kwezi kwa gatanu ni uko babanje kudukoresha inama bakumva natwe ikintu tubishyura, bakadukoresha inama natwe tukabishyura tukabahereza ibyifuzo byacu dufite, hanyuma nabo bakaduha ibyifuzo byabo bafite gituma bugara Tanganyika. Icyo nicyo cyifuzo ngo bahereze abagiye muri mbe uwo rugutangira hejuru ariko gufata inkingo ngo inkingo turayifashe bakanye kubaza abanyagihugu. Ibyo abanyagihugu nicyo tugizeho.
Ayo mato niyo yameneka aho bari ku musozi mwarateguye ko murubasubiriza murubaha yandi mato igihe basuye mu mazi. Murarabe neza ntiyave inzara mu gihugu niyo
neza barozi bayacu n'isimboga ivukirako ivuka mu kwa gatandatu igapfa mu kwezi mu kumunani. None wabona bugaye umunsi n'isi y'imboga y'imboga ese none ko dukoresha amato y'ibiti bakavuga ko tutazoyashyira iruhande ya Tanganyika tuzoyashyira hehe?
Ikindi basaba ni uko iyo ngingo iramutse itanguye gushyirwa mu ngiro leta ifatanyije n'ubuyobozi bw'uburobyi yobategekaniriza ikizobabeshaho muri icyo kiringo cy'amezi atatu bataroba nabo babashe kubaho.
Rero ko barobyi bangana n'ibihumbi 25-30 none abarobyi ko twumva ibindi bihugu batoriha agafashanyo none twebwe natwe tuzotahira he muri ayo mezi atatu ko ariho hantu twari dusoroma muri uru ruzi? Ego nta mwimbu uriho. Rero hari hakwiye yuko leta ifata mu nda abarobyi ahubwo botuha amafaranga bagafasha. Urabona izindi fasanyo Tanzania na ntuzeye baremeye yuko na Zambia bo mu gihe cyo kugara bafise ikintu cy'ifasanyo bazobafasha ikizobafasha muri ayo mezi atatu. Nabo fasha bayuko mu gihe bagoye ngo batwugariye natwe ntibaraba ikintu cyo tubeshaho n'umuryango isiyo tugasohokorwa nuko kugera kugara ibifatanyo yacu yayiduhaye kugira ngo natwe tubone iso tuzofasha dutungisha wa muryango.
Sylvain Tusanga ni umuyobozi mukuru w'ubuyobozi bw'ikiyaga cya Tanganyika. Mu rwego rwo kwitegura aratera akamo abatuye ibihugu bihana imbibe muri ako karere, akabasaba kubika amafi n'indagara mu ngo zabo no guteza imbere ubworozi bw'amafi. Uyu muyobozi yamenyesheje kandi ko mu ntango z'ukwezi kuza kwa gatatu hazotangura ibiganiro hagati y'abafite aho bahurira n'ibikomoka ku burobyi kugira ngo ibibazo bihari bitorege umuti. Gufunga ikiyaga cya Tanganyika byari bisanzwe ari ndimwe gusa nk'uko abakora uburobyi muri ico kiyaga babivuga. Akaba ari ubwa mbere ikiyaga kizoba gifunze mu kiringo cy'amezi atatu. Amasezerano y'akarere k'ibihugu bigize ubuyobozi bw'ikiyaga cya Tanganyika ashyiraho ingamba z'imicungire irambye y'uburobyi bukorerwamo yatangiye gukurikizwa kuva ku ya mbere ukwezi kwa kane umwaka w'2022 yemejwe mu nama ya cenda y'abashikiranganji b'ubuyobozi bw'ico kiyaga yabaye ku ya 16 ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 i Kigoma muri Tanzania. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.